icyo cyegeranyo cyakozwe kuri hagati y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 n'iya 31 kwa munani uyu mwaka ni kiringo gihurirana n'imyaka 2 n'ukwezi kumwe guheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi ishyirahamwe ry'iteka ryemanga ko nta kintu na kimwe cyahindutse mu bijyanye n'agateka kazi na muntu muri imyaka 2 iheze ugereranyije n'imyaka 5 ya nyuma y'ikiringo cya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza cyavuzwemo cyane ho nyango w'agateka ka kiremwa muntu ijwi rya Amerika rimaze kubona icyo cyegeranyo ryakuye Jean-Charles Nikoyagize mukuru wa ligiteka maze ridondagurira uko ibitigiri byabishira hamwe giwe rivuga ko bagandaguwe biri mu mici itandukanye
ishyamwe ligiteka ryashoboye gutoza ku bantu 4,470 bishwe muri abo 619 bakiri batogwa ibiziga hirya no hino hakaba na 24 rero bishwe muri bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane n'abandi 118 banyurujwe amazima yongo abashika 146 bishwe n'abakorera leta n'abandi 956 bishwe n'abantu batashe kumenyekana abafasi na bunyene ntibasigaye inyuma be n'abigeme guko 255 barafashe ku nguvu imwe twita ibya furambi
ariko umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'Uburundi 18 kandi riri mu gisata cyo guhanya hagati y'akazi na muntu avuga ko ibyo bitigira atari byo Jean Hakizimana kuri ka byusiguriye
ni cyegeranyo gihengamye ni cyegeranyo bishoboka ko bitiranije ibyo hagati y'akazi na muntu n'ibindi byaha canke n'izindi mpanuka aha turavuga ibitigiri berekana by'abapfuye aho bavuga 1,470 kuvuga ko abantu bose bishwe na leta canke n'inzego za leta ibyo ntabari ku rubuga nk'akandiza by'agatakazi na muntu ibyo biharuro sibyo
niko yagize arongoye ligiteka we arafise n'ibindi bimenyetso kubwiwe bitabesha kubona ibiziga bitorwa muri rusange bica bivubwa ubwo nyene yatamatohoza abanje gukorwa umukuru wa Falcon F yibaza ko abahamakuru ligiteka bashobora kuba bayibesha bitewe n'impamvu nyinshi zirimo kubikora nkana
kindi kigaragara nuko abashobora kuba abahamakuru ligiteka bashobora kuba bayihenda bakiha amakuru atari yo nyamba batabikora nkana kuko turavye bitari bike byakozwe gatakazi na muntu gatsimba tazwe ntawe uvuga ko byukuri agatakazi na muntu katari ko katsimba tazwa ntawe uvuga ko ibihugu byose byohaza agatakazi na muntu jana kwijana nicyo gituma amashamwe ahari agatakazi na muntu natwe buturimo tubandaye tugaharanira ka tubandaye dusaba agatakazi muntu kutsimbatazwa mugabo amatohoza ajye nibazo byatakazi na muntu arafise ingena kogwa hariho gushika habera icyaha cyaho wumvise amakuru wewe nyine ukahishikira karabakoreye ibyo bintu twitegeje cyegeranyo ni cyegeranyo kibabaje cyane kibabaje ibitivuga nk'abahinga mu byanaka takazi na muntu kuko dusanzwe turabahinga mu cyo gusaka takazi na muntu biboneka ko iki cyegeranyo cy'ukuri ari cyegeranyo gihengamye
ashaka niko yagize wari giteka bavuga ahubwo ko ibitigiri bishobora kuba ari bike kubera atamwidegenzo bafise mu gihugu
aha riteka iremeza yuko ibiharuro itanga ari bike kubiba mu gihugu kuko ifatira ku buryo ikoresha nuko abantu bayikorera bakora binyegeje
twabaje niko yagize niba aho yereka leta ivyegeranya sohora yatwishuye kuri mu bambere babihabwa ariko bataka jambo yumva ko
abambere babironka nabo muri leta turayiba kugira ngo bahindure ingendo mugabo kibonekeza nuko nta bikogwa bikurikira ivyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura
mu kwezi kwa gatandatu ubumwe bwa Buraya bwavuze ko hataragera ko bwimfashanyo leta ya Burundi naho bwarikuye ko ibihano kubera hakiri ivyibwirizwa gukora birimwo inagurwa ry'igisata c'agateka kazi na muntu Claude Bocu aserukira uwo muryango mu Burundi yayivuze ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Albert Shingiro yemeje ko Burundi naho bwateye intambwe hakiri ugendo runini rwo gukora mu bijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kubera kikiri igihugu gito cyane mu bya demokarasi
mu bijanye n'agateka kazi na muntu murazi yuko Burundi turacyari cyo kwita muri demokarasi in demokarasi jeune ntitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka kazi na muntu mugabo nkuko mubizi ubutiko turagerageza dukora kugira ngo ibijanye no n'agateka kazi na muntu bitere imbere mugabo nkuko mubizi nico no kwita mu gifaransa ni processus biza buke nabo bamaze imyaka 200 babikorera ko natwe tuzotinda tubishikira
kuva habaye injyane zaturutse ukindi kiringo canya kugendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 amaradiyo atari make yagaturirwa amesha makuru n'abahanira gato y'akazi na muntu bo mu mashyirahamwe amwamwe bagahunga igihugu ivyegeranyo bisohorwa mu gisata cy'akazi y'akazi na muntu mu Burundi ntibihurizwa ko n'amashyirahamwe yakorera mu buhungiro n'ayasigaye mu gihugu abo ba mbere bagiriza ba kabiri gukorera mu kwaha k'ubutegetsi no kutigenga mu gihe abo ba kabiri nabo bavuga ko ba mbere abikoresho by'abanzi b'igihugu kandi baragushinga no kurenza urugero mu byo bashikiriza kugira bikunde bagume baronswe ifashanyo. Eroje uri kaneza juri ya Amerika.